Radio Izgulje Amerika. Radio Izgulje Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Izgulje Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Izgulje Bora. Abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri waheshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Mu Burundi leta yazamuye igiciro cy'icyayi mu rwego rwo gutera umwete abahinzi bacyo.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera $250 kikaja ku mafaranga $280. No kuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 3 ku kilo cy'amababi y'icyayi.
Deogi de Rurema ni ministre w'ubuhinzi, ubworozi no kurengera ibidukikije mu Burundi. Muri Zambia abaturage baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko. Ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zishinzwe kurinda amahoro muri Somalia zatangiye iperereza ku icwa ry'abasivili muri icyo gihugu. Naho muri Afghanistan, leta yemeye gusangira ubutegetsi n'abatalibani mu rwego rwo guhosha ubwicanyi n'imidugararo muri rubanda. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nimujye kure. Amakuru hano ku Ijwi rya Amerika tuhere kuyavugwa hirya no hino. Duhereye muri Zambia, huyu munsi habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Abaturage biyandikishije gutora bagera kuri 7 million. Perezida Edgar Lungu usanzwe ari ku butegetsi muri icyo gihugu nawe yongeye kwiyamamaza muri aya matora abonwa nk'igipimo cya demokarasi muri Afrika. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Igikorwa cyo gutora cyatanguye mu masaha ya kare kuri uno munsi wa kane mu matora y'umukuru w'igihugu n'aya abashinga amateka. Ubibanza birenga 12,000 harimo n'amabohero abantu barenga 7 million. No kuvuga ibice birenga 83% by'abemerewe gutora bariyandikishije kuri abatore nk'uko bishikirizwa n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora. Perezida Edgar Lungu afise icyizere cyo gutsinda amatora afatiye ku migambi y'iterambere yashize mu bikorwa hamwe n'imfashanyo y'imbuto n'ibitabizo yahaye abarimyi 1,000,000 mu gihugu. Yamara amahirwe yiwe ashobora kugeramirwa n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi igihugu kirimwo. Lungu yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2015 yatoye ku mugwa mukuru Lusaka. Atangaza ko umugambwe wiwe Patriotic Front uzotahira insinzi. Yasavye abanyagihugu kwitaba amatora hanyuma bagataha mu ngo zabo kurindira mu mahoro ibyo byavuye mu matora. Buzoba ari ubugira gatandatu uwo bahiganwa akainde Hichilema afise imyaka 59 muri iki gihe arondera kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Amenyesha ko nk'umugwiza atunga azoshobora gutuma imitahi za mu gihugu kandi atunganya neza kurushiriza ubutunzi bw'abanyazambia akongera akarandurana n'imizi ruswa.
Urakoze Fidel. Ibiro by'ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zishinzwe kurinda amahoro muri Somalia byatangaje ko birimo gukora iperereza ku icwa ry'abasivili mu mirwano yahuje izo ngabo n'abarwanyi ba Al-Shabab. Fidel Niyongabo, turacyari kumwe.
Ibyo biro bizwi ku izina rya AMISOM bitangaza ko uko gutana mu mitwe kwabaye ku munsi wa kabiri inyuma y'uko inteko zabyo ziguye mu mutego igihe zariko ziragenzura umutekano mu ntara ya Lowe Shabele. Kuva icyo gihe ibiro AMISOM byaranonse amakuru avuga ko abasivili bahasize ubuzima kubera izo mvo vyatanguye itohoza ryuzuye ku vyabaye. Umurimyi wo mu mihana yahitwa Golwain yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters no munsi wa kane ko abasivili indwi bishwe muri iyo ngwano harimwo uwo bavukana Omar Hassan, umudereva w'imodoka n'abandi barimyi 5. Amenyesha ko abasirikare ba AMISOM bishe abo bantu n'impaka. Umugwi Al-Shabab wama wakoze ibitero ku basirikare ba leta. Uyo murwi ufise umugambi wo gutembagaza leta ugashyiraho amategeko akaze afatiye ku idini rya Kiislamu.
Tuve muri Somalia tuje muri Afghanistan habategetse bemeye gusangira ubuyobozi bw'igihugu n'abataliban kugira ngo bahagarike ubwicanyi n'imidugararo byugarije icyo gihugu muri iki gihe. Nanone Fidel Niyongabo.
Amakuru aturutse mu bari mu biganiro baserukira leta avuga ko bashikirije icyo cyumviro giye gucakata kiriko gihuza izo mpande zibiri. bemerera abatalibani gusangira ubutegetsi nabo kugira bahagarika ingwano n'ubwicanyi mu gihugu. Abatalibani bafashe igisagara gikomeye cha Ghazni uno munsi kuwa kane, kiri ku birometero 150 uvuye ku mugwa mukuru Kabul. Ni insinzi ikomeye cyane kuri bo. Bamaze kwigarurira imigwa mikuru y'intara 10 mu ndwi imwe. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwemeje ko igisagara cha Ghazni cyafashwe n'abatalibani. Kiri ku ibarabara rikomeye rihuza umugwa mukuru Kabul n'igisagara cha Kandahar. Iryo barabara rihuza kandi umugwa mukuru n'ibice byiziziwe n'abateliban mu bumanuko bw'igihugu. Ingwano yariyongeye bikomeye muri Afghanistan kuva mu kwezi kwa mbere, mu gihe bitegekanijwe ko intambwe ya nyuma y'igikorwa cyo gukura inteko ziyobowe na Amerika muri icyo gihugu kizorangira mu mpera z'uku kwezi. Ni nyuma y'imyaka 20 zari zihamaze. Gutakaza igisagara cha Ghazni bizogira ingaruka zikomeye kuri leta mu rugamba rwayo rwo kugwanya abatalibani.
Nyuma y'amasezerano y'imyaka 2, umukinnyi w'umupira w'amaguru Lionel Messi wakiniraga ikipe ya FC Barcelona aherutse kwerekeza muri Paris Saint-Germain. Ejo kuwa gatatu yahaye abanyamakuru ikiganiro, yavuzemo ko azongera gucyura igikombe cya shampiyona. Tim Harris Shimwe yakurikiranye by'iki kiganiro.
Muri icyo kiganiro cya mbere, Lionel Messi yahaye abanyamakuru nyuma yo gusinya amasezerano mu ikipe ya Paris Saint-Germain, yavuze ko ari mu mwanya mwiza cyane aho yiteguye kwegukana ikindi gikombe cya shampiyona. Messi kandi yavuze ko Neymar ari mu batumye afata icyemezo cyo kuza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Yongera ariko ko iyo urebye urutonde rw'abakinnyi bose bo mu ikipe ya Paris Saint-Germain wifuza gukinana nabo, mu myidagaduro wahoze ari umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya K-pop Sewungri wo muri Korea y'Epfo yahamijwe icyaha cyo gutegura gukora uburaya n'ibindi byaha bituruka ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, harimo n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu muhanzi w'imyaka 30 yaririmbaga mu itsinda rya Bing Bang, nyuma aza kujya mu gisirikare, ari nayo mpamvu yaburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare rwamukatiye igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo guhamwa n'ibyaha 9 byose aregwa.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, tuhere mu Burundi aho leta y'icyo gihugu yazamuye igiciro cy'icyayi kikimara gusoromwa kuva ku mafaranga y'amarundi 250 igishyira kuri 280. Abahinzi b'icyayi mu Burundi bishimiye icyo gikorwa babona nk'ikigiye kubunganira mu buhinzi no mu gutunga imiryango yabo. Ministeri y'ubuhinzi mu Burundi ivuga ko icyayi kiri mu bihingwa ngengabukungu bitatu bya mbere bizanira igihugu amadovize, ibindi ni kawa n'ipamba. Inkuru tugezwaho na Pierre Claver Niyonkuru.
Igiciro cy'icyayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kilo kimwe. Ibi byatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro haye abamenyeshamakuru i Bujumbura, asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icyayi basa n'abariko baradebukirwa.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, no kuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kilo cy'amababi y'icyayi. Tusabye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kujya amakoperative, kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bobavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire. Cyo gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi, kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Icyayi ni igitegwa kimwe muri bitatu njabuka amazi iruhande y'ikawa n'ipampa, kirimwa cane cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga 60,000 nk'uko ihinguriro ry'icyayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icyayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Icyo bikoze bemeza ko icyayi kibafitiye akamaro kanini.
umwana arije ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana gaca yiga neza tumutangira amafaranga ku ishuri
cyari rero mbona kimfitiye akamaro kanini gose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje ubu nibwo buntu ngiye umujyango nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo
je cyane teye no kwikira mfitiye akamaro gose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi
igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera amajana 3 canke na yarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriya niyo nguranyo credit ugacha usanga usigaranye ubusa
aha ubushikira nganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi bicayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke umushikira nganje rurema yabigarutse ko
leta yihaye gukora ibi bikurikira kugwiza amatuta y'imibyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama kubandanya gushiraho amashira hamwe n'amakoperative y'abarimyi bicayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma ushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bipfuza gukorera mu gisata cy'icayi kubaka amahinguriro mashasha guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cyabo bongere basubiriza imirima yahebwe bagura indimo kuronsa imibyaro n'ibindi byankenerwa abarimyi
abarimyi icayi baratahura cyane icyumvire cyo kugwiza indimiro bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro
ngira imyaka yobibaye 1920 ndimi cyayi urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icayi genda byumva neza cyane kuko ndabona kamaro bimfitiye
twebwura abana nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akaje mu makoperative bagaheza bakaturonderera nkaho nyene twoza turagitera nk'abo mashira hamwe niho nibaza ko twaguye gose indimo z'icayi
Ihinguriro ry'icayi OTB yerekana ko ubu rifise imirima y'icayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cyose ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000 ico gitegwa cenjereza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icayi c'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe kwijwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Kuri uyu wa kane komisiyo ishinzwe gukemura ibibazo by'ubutaka n'indi mitungo yasubije leta amasambu birarenga hegitare 5 mu mujyi wa Bujumbura ayo masambu yubatsemo amashuri abiri yari yarashinzwe n'abanyarwanda bahungiye muri icyo gihugu nyuma baza gutahuka mu Rwanda mu 1994 Eloge Wilikaneza akomeza inkuru
Ibanza byashikirijwe leta ko ari bibiri biri muri zone yangagara ya komine Ntahangwa mu buraruko bw'urumbwa mukuru butunze Bujumbura imwe amashuri yabigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka 60 n'isese ngapriere hamwe na lycée de l'unité ingingo bashizwe mu ngiro ubundi yafashwe no mu rwisentebe utatu amatati y'amatongo n'andi matungo mu mwaka wa 2014 Godefroid Ntahondi umuvugizi mu rwisentebe yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa aho hantu leta itakirekuye
abagize umugwi Sentebe mu gisagara cha Bujumbura bari kumwe n'abaserukiwe mu muri commune no muri quartier yindwi muri ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi Sentebe ku rwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari 2 n'ama are 60 ririmwo lycée centrale Saint Gabriel risubijwe mu minwe ya leta Bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ruko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganje ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashikirijwe iritongo n'amazu arimwo kwizina rya leta y'u Burundi.
Ku ruhande rw'amashuri baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza cya leta. Gusaba yisaba kwibaza ku ibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishuri uguye gutangura. Salvatore Sazimana yaserukiye Senga Gabriel.
Twari tuzi kuva tucinjira nga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane. Twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari bya leta y'u Burundi. Ni nacyo gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na Loye twebwe tucinjira ngaha muri uwo mwaka w'1994 aha hari mu bugaragwa hose hari civil armed découvert yuklotire nta yariho duca turaje inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo n'iyishuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikoko suguba ko muwa muhagaritse mwamuzo wa muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022 ibindi muzoduha kanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda kuneza y'igihugu y'ibibondo tureze kuneza y'abavyeyi
umushikanganje demokarasi yasinsanganiye umwami yajejwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atazokwirukanwa
kubera umwaka ushize bitangure harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yaca avuga ngo ubonye ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuzeza gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara urwo byononera abavyeyi byononera nabo bana bitse gukorwa kuneza y'abintu igihugu bose kuri imirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta nko zireta mvye yo guhera no munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba hangi ngo tujye gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bose ibyo bahakorera imiryango iruguruye haribo dusisangure turabe amategeko icyavuga hama turabe naho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe wese azakuvunikira muri iki gikorwa leta ngo zireta mvye isiyo kuruhisha abantu siyo guvuna abantu niyo kubatunganiriza
ariko bari barikatiye kuri izo bibanza bo bababwira kwibarabara
yego turashikirijwe nka leta y'iritongo mugo turumvise yuko uburinganire bwaje twabwumvise ko hegitari zitanu mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri izo hegitari zitanu buri no munsi twogera twapimye abahinga nicyo bajejwe ama plan twayabonye bazoheza bayazane bayakorere ko hama barabe kwa abantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazo cyakora amategeko nakindi
Leta y'u Burundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icyenda 2020 imaze kwisubiza amatongo afite uburinganire bw'amahegitari arenga 370 yakazoshirwamo hanini ibigo by'iratiro by'uburimyi n'ubworozi. Eroje Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashigira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Rwanda ubushinja cyahabwe icyo gihugu busabira Venar Utunga ukekwa ibyaha bya genocide gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi. Eric Bagira Ubusa yari mu rukiko.
Iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba Bwana Venar Utunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonisse Bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, Bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe n'ubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubakurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari ko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuhorande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga z'ibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Mpangano yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Gasobanuriye urukiko ko icyemezo cy'agacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maitre Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenyi atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa kika ko baje gutahura ko babakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi, urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari rubona, yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri izari rubona, kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfu z'abari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. Ni ingingo isa n'iyatangaje Rutunga amaze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego, ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari ibintu bitandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha ari mu ishyaka CDR ryari ryiganjemo abaheza nguni mu gihe we kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cya Izari rubona cyatiwe n'abagizi ba nabi. Aha kandi ibyaregwa byose akavuga ko no mu manza zivugwa ku byaha byabereye kuri Izari rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigize mu ruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri Jenoside. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko uyunganira afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya Jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukora Jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuhorande. Ni nimero ya kane mumaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venal Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Rike, bagira ubusa.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda tujya muri Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta zisaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR na leta y'icyo gihugu kuba bahagaritse gahunda yo gucyura impunzi. Inkuru turayibaza James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku mpunzi n'abimukira IOM kuri wa kane kirimo kubandanya n'umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo. Abaraye mu gihangare mu nkambi ya Nduta batahutse kuri wa kane bagera 521 bajyanywe mu ntara z'Amakamba na Ngozi. Impunzi z'Abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe, benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze 2020. Abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajyanwa muri icyo gihe nyene, ariko gushika n'ubu haracyikiringo cy'umwaka wose, bamwe bamwe bakiri mu nkambi n'abo benshi muri bo bamaze gutahukana. Mu bitigiri bitangwa na SR, urindwi ratahukanwa barenga 500 biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Mugera korona ukomeje kwica abatari bake, cyane cyane abageze mu zabukuru, no mu makambi harabapfa naho bitavugwa. Urucanco nago rukaba rutaragira muri izo nkambi, niyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba HCR hamwe na Leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika.
Natwe impunzi turasaba Leta ya Tanzania nayo wene ko bubanza bakarindira, bakabanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya korona gitera kigwira. Nicyo gituma tuvuga ati byobanza bigahagarara tukabanza tukacyandagwa, kazana urwo rucyandago rubereye babanje kusuzuma bakaraba ko rumeze neza tukabanza tukacyandagwa.
Ni ukuri twe turavye dusanga umenga ni urwanko batwanga, ibintu byose byarahagaze. Mugabo ukaca ufata abantu benshi ukabahungura ubatahana, honyene iyo bashitseyo barabinuba, bakabinuba ataba abantu boba batuzaniye ingwara ya korona. None imiduga bacamwo iba irimwo abantu benshi, dushobora kumenya yuko umuntu uwo muntu atabagwaye korona cyangwa umushoferi atabagwaye korona. None ivyo bintu bizahugarukira hehe? Twe ni ukuri vyatuyobeye.
Twe twifuza yuko asha tworonka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupimwa ngaho hafi byoroshye.
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zikingiriwe bikwiye kubijyanye no kwirinda umugera korona, kandi icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya indwara zitandukanye harimwo umugera korona.
Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba, turabiko tworonka gahengwe natwebwe turi impunzi. Bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Tuje kuri iki kibazo cya corona, ni indwara iteye ubwoba cyane kuko iraje gumiza isi, isi irikiragira ubwoba kurebura. Icyari cyiza rero twabona ni uko mwotuzanira ibipimo bikaza mu ikambi, bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi, kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi ukazoyajyana i Dar es Salaam. Ikirere ni kirekire, kugenda no kugaruka ni birebire, azoba yanduje benshi n'abazoba bamenye atazo bamenyekanye bubazo bari benshi.
Impunzi ziyandikije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kwa kabiri no kwa kane, mu ndwi iheze haratahutse abarenga gato 430. Ibitigiri bitangwa na SR, kuri uyu wa kane hajyanywe abarenga gato 350 kubwa COVID-19. Izo mpunzi zifite icyo zisaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na HCR.
None rero turifuza ko babanza bagahagarika igihongora kugira ngo ibintu banze bice mu ngiro. Turiko turaraba kweri korona, urabona ko buri mwaka kuguma ivyuka ivyuka bushasha.
Nibaza n'ibipimo badupime, hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura, cange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda.
Mu gihugu cya Tanzania cyo kimwe no mu yandi makungu aravugwa cyane mugera corona, mu minsi iheze Perezida Samia Suluhu Hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri icyo gihugu nyuma yaho yabaye wa mbere gucandagwa. Naho biruko uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'Abarundi arizo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimo yakurikiye. Nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fasil Gabehu, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, muramukana mahoro n'amahirwe.